ndavuga yuko intambwe tugeze ko ni intambwe ishimishije urabye aho twatanguriye kuva tukiri mu Burundi turongera no qualification tukageza tugatwara igikombe cyo mu Burundi hama tugaca no muri Road to BAL muri Tanzania twabyifatamo neza gusa muri 16 urumva ni urugendo tukiriko dutwara muri BAL turavye imyiteguro turimo turakora turavye inkino ko zigenda ziragenze twagiye turakina turaye ko gushobora umunsi umuguru umeze neza turashima aho tugeze turashima abakinnyi dufise gushobora umunsi nta urwaye ntawakomeretse cyangwa afite ikibazo kanaka abo twari dushaka baramaze gushika abo twari twaramfoshije bari ngaha turi kumwe rero n'amasomo turayakora
ubu unye imikino murimo i Nairobi muri Kenya ni imikino uwo gitahura ayitahure gute ibanziriza BAL niyo izobaha itike yo kwinjira muri BAL canke
yego urumva n'amafinance yatandukanye hariho ya Yoroto BAL hama gacaba Elite 16 ni turimo ni migwi myinshi imigwi yose isaba yuko mugwana kugira ngo muronge ibibanza byo kujya muri BAL bazo bakarishe muri biturimo no kuvuga nk'iyi nze turimo iwacu yo muri division East division bizo saba ko avamo ekipe zibiri ama nwa gatatu niyigenza neza arashaka kuzo nubwo ko ari kumuroba azaronga icyo bita wild card ishobora kumutuma nawe nyarabandanya muri BAL rero BAL uko dutangura duca ama conference rero urumva ko atari ikintu gisanzwe n'imigwi iri ngaha hanyishwa umunani ategereza kuvamo ibiri hama uwabaye wa gatatu urashobora kurogwa bigenze bivanye n'ingendo zoba wigenjeje
ubu mukava i Nairobi mugashika ku rundi rwego rushimishije muca mubandanya amahiganwa mu Burundi bica bigenda gute kukurikiranira na Fizi ya basket
uko bimeze izo wild card baziha mbere twaziye wigejeje neza mba ni 16 iri mu mico ibiri hariho umuco wa division est na division west uba mugiye nko wa gatatu muri division est igenzi neza gusumba wa gatatu muri division west nazo ko wo muri division est ni uca bandanya rero twebwe icyo dukora tubonera kuba wa gatatu aho tuje kuba wa mbere cyangwa wa kabiri uyu wacha bakarishe d'office muri BAL rero ngerageje kwishyura kuri icyo kibazo uvuze abazo bakarishe bavuye ngaha bazaje ama conference ya BAL ubuzo batanguye igihe nyinzi na rya BAL jerewe bikazoba mu bihugu bitandukanye ko nayo kubwiye ama conference gusa nituramiye conference nazo tujyamo twebwe bazotubwira ikompetisiyo imaze guhera niyo baca bavuga bati ibikurikira n'ibi igihugu iki n'iki n'iki amatariki aya n'aya n'aya imigwi iri n'iyi izohora muri conference nuko bimeze sino turazi yuko ibyo bisabaho mu mwaka uza mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu niko kenshi bikunda kumera
abakinnyi muri ko murakinisha uno munsi mu runani n'abarundi gusa canke harimwo abanyamahanga mwikoze ko kugira ngo baze gusahiriza
uko riga itunganijwe ni kuvuga yuko umugwi wose uzana abakinnyi abo ni ukwita international b'abenegihugu indwi hama ugacuzana n'abandi banyamahanga batanu rero uno munsi twebwe dufite abarundi indwi tukagenda n'abanyamahanga batanu turasuye abasenegali na batatu turafite umunyamerika umwe n'undi mu nyafurika y'epfo mu sudafurika
ekipe ya mbere yo mu Burundi yakinnye mu makina y'amatsinda ya BAL yavuye muri ayo mahiganwa akora kutubahiriza amategeko yo muri BAL kuko yanze kwambara imwe mu myambaro yari yanditse ko Visit Rwanda mukaramuka mutsindiye kuzokina iyo mikino ya BAL muriteguye kubahiriza ayo masezerano hari ibiganiro vyabaye imbere yuko muyajamo kugira ngo twumve ko ico kibazo kitazosura kwaduka nk'ivyashikiye kuri Dinamo
ivyashikiye kuri Dinamo ni ibintu bizaturyoheye umuntu wakunda basiketi kandi ayikurikiranira hafi ibintu bitaturyoheye cyane kubera aho nyuma ngo bisubije inyuma basiketi bishobora gutuma n'igihugu cyacu gifatirwa ibihano na FIBA mugabo nyuma yaho twagiye turabona ibyandiko bya FIBA yayandikira federasiyo y'iwacu hama araza n'urongoye FIBA muri Afurika arashika mu gihugu aragira imibonano n'abatwara basketball mu Burundi aragira imibonano nabo hejuru ngo baserukira leta baragira icyo bashyitse ko tukizera yuko ivyo biganiro byaba byashyitse ku kintu gishimishije gishobora gutuma tubandanya ntihasubire kuba intambara nyinshi hasubire kuba ikibazo kirera bijya ni bizere yuko ko turimo turegera imbere muri no higanwa azashika muri bare umugihe twosinda turashobora kubandanya dukina nta kibazo na kimwe duhuye nacyo nibaza yuko byaba byaratorewe inyishu wabaye biganira bo hejuru kugira ngo dusubire kugira gushirwa n'ibyo bibazo.
Elvis Hakizimana benshi bakuzi ku izina rya Gafyisi umwe mu bamenyereza w'umurwi urunani mu gihugu cy'u Burundi turashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika tunabipfuriza amahirwe masa muri uru rugendo ruri ko rubatuma mwegera amahiganwa ya bal mwakoze cyane.
Murakoze nawe kuduha kano kanya ko gushobora gushikiriza ibijyanye n'iri higanwa ibyo turimo hama tukigeza abarundi b'iwacu yuko tuzagerageza kwifata neza kugira ngo duteriteke igihugu duteriteke aho bose badushyigikiye abari mu Burundi n'abari mu mahanga turazi yuko abarundi aho bari benshi badushyigikiye tukagerageza kugira ingufu zose kugira ngo dushyike muri iryo higanwa rya bale